Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane ninahazwe ngiye kugiremesha ikiganiro muri isanga ca nyuma cuno mwaka wa 2019 ku munsi wa gatandatu. Kino kiganiro ca nyuma cuwa gatandatu muri ko mucumba ku mirongo migufi ya shortwave kwari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kandi kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com no kuri Facebook VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze inshuti bakunzi, ni wa gatandatu wa nyuma wa 2019 ku minsi ya gatandatu. Murabimenyereye yuko tubaha akanya ko kutubwira amakuru aba ariko aravugwa ngaho iwanyu mukongera mukagira nayo munico mushikirije kuyo twabatangarije mu ndwi turiko turasozera. No munsi rero kubera ko ano wa gatandatu wa nyuma uno mwaka wa 2019 nico kiganiro cyo kwa gatandatu muri isanga cya nyuma mumvise muri no mwaka turaza kubaha akanya mutubwire n'amakuru atandukanye mwagiye murumva muri no mwaka wa 2019 ico muyiyumvira ko urubuga ni rwanyu turabahaye ikazi. Akarimbo twinjiriye ko na karirimbo I Wanna Dance With You na karirimbo ka Corneille Nyungura. Corneille Nyungura akaba afise na mamuko mu gihugu cy'u Rwanda.
Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to change my blues away. I've power right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls.
Somebody, ooh, somebody.
rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turibaza ko nshuti bakunzi mwebwe mwabanye natwe ya gatandatu itandukanye muri 2019 mwaryohewe n'ibiganiro bitandukanye twabashikirije na cane cane kiganiro muri isanga mwaraduhaye makuru menshi mwaragize ico muvuga kuyo twabatangarije mwarakoze cane turarindire ko bizogenda gutyo mu 2020. Uwa mbere duse ku murongo wa telefone rero muri isanga yuno munsi ni Elias. Elias ikadze. Uherereye ga Elia? Ingozi. Haravugwa makingaho ingozi.
Muri make havugwa amahoro niko mukagenda bitigiye cyo mu Burundi bwacu namwe nkamwe gusa amakuru mutayobewe.
Ivyo nibiki tutayobewe? Iyo utabivuze hari igihe usanga umuntu yibeshe.
None nawe urabizi ukiri mu Burundi ngira urabizi ukiri kuribonesha ndakubivuga.
Vyari ibiki ivyo narinzi?
None wewe ukiri kuribonesha ubona ko ibyo mwakoreraga aho badusamba buca ubona ibyo byose ntibibuka.
Ivyo ndavyibuka barazi ego Bonisha, RPA, Renaissance.
Nico gituma mvuga ati nibyo mu Burundi bwacu mwetayobewe namwe murabibona.
Hanyuma hambavu y'ivyo yandi makuru.
Je uko makuru mukunda gushikiriza ngize nk'icyo ndavuga ni menshi cyane ariko umuntu yicapita koko ni make. Nkaburiya ndabye na cyane cyane kuri ubukuru kijya gitero cyabereye kuri ba basirikare hariya mu Cibitoke.
Ni mu Cibitoke muri komuni ya Mabaye.
Yego. Ujya turaje urabona ko bavuze ngo bacuwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko bijya jeni batakatarika yanda rero icyabo abantu benshi nuko baciye basimba bakavuga ngo mu Burundi umutekano nuge kandi ata mutekano abahutse umutekano imbere y'abantu bagize ingorane hatijya babuze abantu babo
urabona
ko biteye isoni binababaje cyane ngo amahoro aruzuye kandi abantu birirwa barapfa uko bukene uko bwije. Ngatangenda rero nuko bariya bagenzi banyu bamwe bari bagiye gusohoza kiriya gitero cyari cyabereye nyine hariya i Buhanga nyine. Urabona ukuntu barapfunze ibintu bidafutse bitari mu muco ngo bafatanije n'inkotsi n'abarwanyi batari igihugu cy'u Burundi kandi bagiye gutohoza ikijya gitero ibya kijya gitero urabona ko bace bakwegera ko bagasaba bagira abarwanyi kandi ari abamenyeshamakuru n'ibyo bajejwe basanzwe babizi urabona ko habayeho ibintu by'inzigo gusa ku bapfungira ubutabona igihe navuga ko n'ikintu cyose mu Burundi ubona ibintu byo gufungira abantu gusa na cyane cyane iyo utari mu ngo urwanya leta na cyane cyane ngo muri mu mugambi uri ku butegetsi mbonera ko bikaguhohotera cyane.
Hanyuma ga Elia wewe ukabona ko byari bibwirije kugenda gute?
Hari hakwiye kubahiriza umuntu wese agace k'akadinamuntu kakubahiriza umuntu wese bakamwubahiriza nimba ari umunyamugambo mu mugambo arimo n'undi wese uwundi cyangwa mu kazi kiwe bakamwubahiriza kubera igihugu cyitwa ko kirimo demokarasi n'amahoro si uko bigenda.
Uvuze kuri icyo kintu cy'amenyeshamakuru ne ukivuga ko ico kintu camenyesha makuru mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu babajije ibazo bitandukanye baragarutse kuri ico kibazo avuga yuko atokwivanga ariko kuba bapfunzo bidasigura ko atabwisanzwe bwitangaza makuru buri mu gihugu cy'u Burundi uvyibaza kwika ivyo vyo
oya ntari bujye mukuru w'igihugu nawe kwa yabaye ijanye cyo yatanze n'abanyagihugu abantu bose ntabwo ipromoye yari gutomora neza kavuga ko nawe menyesha makuru nawe nibamubaza ikintu bagize bagiye kwipanga gufatanya n'abagwanyi kandi bo bari basanzwe bari mu Burundi bagiye gusohoza amakuru ku mugaragaro kibona namwe amaradiyo mwakora ukuntu yasambuwe urabona mu nyuma ijwi rya Amerika iri nyemezeko ndavugira ko urabona ko bajyase umurongo ritagikora kubera iki ahanini na BBC bikagenda nk'uko ahanini ukubera inkuru mwadutomoye kandi mwadukiza nino mukadutomora neza mukaduha amakuru atomoye bo rero ntibashaka ibintu biriko bibi bakora bitahabona yuko mwabisirahabona nicyo mbona naho ubundi ubwo kumenyesha amakuru ntabwo uri ko uragenda neza mu Burundi muri make uburyo ujya mukuru w'igihugu nawe ibyo nyinshi yatanze nitomoye ntabwo yitomoye neza kandi nta kundi yari kuvuga kandi aribo yabafunze leta ariyo yabafunze
ariko reka hama mu dekatrike kuvuga ko ariwe yapfunze beturindire ibyi ingene bizogenda ivyo rubanza rwabo mugabo ukivuga ivyama wagarutse kuvyigitero ca
oya byane ubutungane cyane mu Burundi nane ubutungane wari ubucamanza kandi ukuntu bukora turabuzi no tari mu Burundi arabibona ukuntu ubucamanza bukora mucho rubanza bufurite telefone umuntu runaka mutegetse runaka mutegetse kuko acurubanza
ku telefone nya telefone
nta senari n'ikikigenga nta muri make nta butungane we mu Burundi hari ubucamanza bwo kurenganya ko
icyumviro cawe hanyuma rero kuri vyico gitero ca mabayi naho abantu baracarindiriye urazi ko ariho umurwi wa CIRGL niyo niwo wahawe ni ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bigize ibiyaga binini vya Afrika barahawe igikorwa cyo gutohoza kuri vyo vy'igitero ca mabayi reka turindire ico bazoshira
reka turindire ariko burya ariko leta y'u Burundi urabona ko leta yasenze vurude iyo yamaze gusomora ngo ni ukwanda mama wanjye iyo nshinga amatabatanu yakura sinzi naho yabikuye biragoye burya none kwagiriza mu Rwanda ko bagumye babishyiramo cyane jyewe sindi umunyarwanda
wowe uri umunyarwanda
ariko oya sindi umunyarwanda ndi umurundi rwanda nshaka mva mu Kayanza niyo mvuka hari impande yo mu Rwanda ariko nashingira umuntu abona yuko ari igihugu cy'u Rwanda cyatuye Burundi nubwo batabyemera none nta mizi Rwanda rwanya leta y'u Burundi sanzwe iriho aho babyerekeka ku gihugu cy'u Rwanda parero ko yimwe na bintu bitomoye leta bundi kenya abo bategetsi no guta wako bagomba babesha amakungu nyende babesha ngo ni banaka ata no kwica gusa nta kintu na kimwe
bashoboye ugire umunsi mwiza Eliya
murakoze cyane
ego tukwifurize no kuzosozera umwaka mwiza wa 2019 utangura neza 2020
ego namwe nogenda mvuga ekipe y'abamenyesha amakuru bo kuri Amerika kibandemo no mu Kinyarwanda nabifuriza kuzosozera umwaka neza kandi ndanabifuriza kubandanya mudutoreza amakuru neza nk'uko musanzwe mwadushikiriza
urakoze ugira umunsi mwiza
ko mubandanye kugira akazi keza ndabashimiye cyane
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abantu muri mu Buterere byifashe gute mu Buterere ni ngaho i Bujumbura mu Burundi hari amakuru turiko turabona ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye avuga yuko hari imvura nyinshi yononye ibitari bike amasanamu arerekana abantu bariko baragenda bagerageza kuva mu ngo zabo ayandakerekana abantu amazu asa nk'ayarengewe hariho nabavuze yuko hariho namazu ya bomaguritse ukaba uri mu Buterere uri kuratwumva utubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo mvura ishobora kuba itononye Buterere gusa ikaba yononye n'ibindi bitari bike aho muherereye murahawe ikaze kugira ngo mutubwire uko vyifashe demokrate ari ku ndi murongo wa telefone democratic cards
amahoro
uherereye
ndi mu Burundi nanje kubasubiza Nimeje kubumva kuko nteruka mu gasho n'indira kumbira cyo America.
Uheruka canke ni yuri?
Eh mu gasho narande kubi.
Bara
mu kwa kumbi kuko ukugira na cyo America.
Eh none ga demokra wari wafungiwe ikimba tari banga.
Ya kumbi cyo n'andi kimwe mu Burundi mu gifash.
Ha
ni Burundi kumbiriza ama radio amadenji ya America Eritrea n'izindi cyamaze kuvuga kandi kuvuga se naho uba ukina z'uyu
wafunze kuko wumvirije ama radio
eko kongo ya tengo ma kenshi gara kunda funye kwa cyane natangi ngirano tanje ku radio aho ngo pomere rero bishimbera ingorane
ni demokrati aho rafungiwe mu ntara ya Murambi.
Oya, ni mugenzi watu buka ndi uwanzi.
Wewe bagufunze bakuziza ko umvirije ya radio.
Ijwi rya Amerika.
Bagufunze bakuziza ko umvirije ijwi rya Amerika.
Eko ngone makunda kunya kwa mangata ngineza.
Hama kumvirije ijwi rya Amerika ricaha kirimo.
Eka reka ningora nanga wacu.
Abo bagufunga bavuga ngo icaha wowe warakoze cari cyane.
Ngo nanga makuru ku cyo cy'America kamanye banako nibikanira ndi ndi cyo cyanje.
Ivyo byabaye ijwi ry'America rimaze kugagwa.
Ngo ije mapfunje cyangwa bimwe n'ipiki ko ibyo batatu kugurira.
Sabwe?
Mapfunje cyangwa bimwe n'ipiki ko ibyo batatu kugurira makine cyinda.
Eh hama bakurekura?
Ibyo cyenda cyo kwezi cyinda.
Bamaze kurekura bavuze ko basanze atakwagira.
Na chane chane ndashimira cyukuri abagikoze.
Reka tuguhe pole kubona waratuzize. Hama ngira ngo kumviriza radio no mu byaha bitandukanye by'u Burundi ntakirimo ntacakirimo ntakihari niko mvuga ngo ngira mugabo ntakihari ntacakirimo kumviriza radio.
Yakoye ntabira bituka kugira ngo
hanyuma ga demokra amakuru rero tuzaniye hambavu yuko wafunguwe inyuma yo kuzira ijwi rya Amerika naya
bo ni kuvuga ni kwicaye n'itangwa rya makuru cyane iwacu ayera nkoje ko cyane hanyuma kandi amakundi andi makuru ya nkoje ko ni ku makuru ku kuba mu bana mubi uri hagati kwanjye no Burundi ku mbere cyo cyakara cyane hanyuma kandi amakuru ya nkoje ko na ya yinyuzi ya yinyuzi mu Burundi cyara indanze nakuma rishikita yuko kumbuka ko atanishaka kamakuru atumije n'umutungo gutere yuko natukabiriyo ni cyaho ko tukabari yakufi bara tukasha tukirimo kwa kenda hanyuma abasenga bakunze kusengera mu rundi kirango cy'ikindi kintu cyatu nawe bari mu cyatu n'icyo cyo cyo rira ko bisimbuka ko sinari cyane abantu
eto none ga ga demokra wewe aho ibujumbura uri byifashe gute
bo ni kuvuga cyo ntacyo ndi mu gisagara ko ndi mu misozi nandi nakomeje kusoma kumbuka ubukana bumenyi bwa kwishishisha ko ko nabwo ni kwitire ngo amazi abaye menshi cyane kose n'amazi ari kusenyuka
ariko we aho uherereye iyo mvura ntayihari
bo aho uherereye ntayihari cyane kandi kuko mu minsi y'imigoroba cyane kose ariko harangamye mu bisagara cyane cyane ee nabana ngiye kuyica ari kuyingarirutse kugira ngo mbere ari mwana ko yayitinya abantu bahera bashya kushinga batanu n'amagara asenyuka abandi barakomereka ye dromba ko nkuko no rombo ku barundi no ku mityango
urakoze
n'icyo
urakoze hanyuma kandi sabwe
nari nasi no manje kuba urubuga mu mbo kicyo yitera mu mbo y'umutekano wanjye mukamwe mana asiye ko bwo
nukuzura icunga hari hi akantu bavuga nko mu mwuga wacu baratubwira ngo bon journaliste a journaliste vivant nuvuga yuko ubonye ko umutekano wawe ubangamiwe urabigendera kuga ukaraba ibyo ukora namwe bwe tubifuza muriho mutatuzize ni nacho gituma nashimye ko izina ryawe nico gituma nashimye ko izina ryawe watubwiye atari ryo waduhaye kuri Facebook wakoze
kare kare kabira ko ibyo ndarivuga ko cyane ko sino bumbiye na dahantu sino wihanze na kuzimu mukiye n'icyo mbiro aho kirere ukwari rimwe na rimwe mana nante kino kunyakura nena nagiye n'ikindi ntanye akamero ka rimanya ku yego ndabitse kirangire ku kurangiza neza mwaka turimo n'ishema n'ishema kuri iki Amerika
urakoze cyane demokrate ugira umunsi mwiza
n'ubutangira muzo utangure neza mu kunda nk'uko
yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza kandi pure kubona warazize ijuru rya Amerika
yego murakoze kwa mwatwa kwisi
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda demokrate aravuze yuko yahora mu bibazo ko ijwi rya Amerika yumvirije mushaka kwa mwaraciye mu bibazo nk'ivyo muratwandikira mu bitubwire kandi tugashimira abaturungikira makuru bayarungika mu mpisho barungika kuri radio yacu @gmail.com canke ku zindi mbuga zacu zitandukanye mushobora kutubwira ibibaba ko ibashikiraho mubaye ivyo mubona niki mutarinze gushira ahabona amazina yanyu mu gihe mwumva yuko bishobora kubagirira ikibazo Tose Gaspar ku wundi murongo wa telefone Gaspar Ikadze. Gasupa uratwumva? Gaspar uratwumva? Gaspar turumva tutumvikana yeredi wewe uratwumva?
Yeredi ndabumva ndabumva jana kwijana.
Aha uherereye hega yeredi.
Jemerereye nda mu rumonde ni hondi.
Ku kiyaga.
Anyine kukiyaga niho nihomereye kwe
amafi yabonetse canke byifashe gute
ibaga imboga zabuze kweri ibaga yatari niyatari
byagenze gute
kweri ukuntu byagenze sino hava mvuga ngo icyatumye tibura ngo niki kweri sino gikawe icyatumye tibura kabisa
urumva rero umwaka uheze atakaboga muronse mwarakamenyereye muca mubigenza mute
tuchatugiri haragi na kuundi kukotwa idufiso duhagi kwa liko turera duke niko duchatufungura
nuko rero na makuru tuzaniye gayere
ha
ni na makuru tuzaniye none
niyo mubwira makuru
na makuru tuzaniye ngaho avugwa
amakuru amakuru yerekeye igikasho makuru yobura
none ko waruduhaya kanimero kawe kuri WhatsApp kuri telefone ushaka kuri Facebook ushaka kugira ico uvuze ku makuru twagutangarije canke ayavugwa hiwanyu Yeredi turumva Yeredi kweri tutazi ivyo arimo ariko Pierre wowe turi kumwe ku murongo wa telefone Pierre Ikadze
Mereye.
Ego herega pie.
Endi muyinga.
Imuyinga haravugwa make.
Yinga tafere nkuko nahandi bivuga inzira n'imisi bintu bya demone kayi mirima. Yatindi kigeze no birishiragwa. Ndabi jama distance bindi bintu bya bantu basa nta birihe mirima gusaniye yonene kayi.
No kwihangana.
Ebe ni kwihangana ayo nsinzi nagomba kuvuga nuko mu biganiro muhora mu madirishya n'ibisiga mara adateka ka muntu murakubwira iby'ubutungane no mu rwanda perezida adute mu mwanya wagize kutubwira ijambo yarabuze ibyarara jurnaliste bagenzi yanyu bagize ingorane batunze rero nagomba kuvuga uri bigada cyose cyatuma muntu birantangaza byarantangaza kubona nk'umuntu afashe adakwirikwa hanyuma gushyika hahera amaze gupfa n'abatware dusatse inzego zo hasi zo hasi zibibona kuba mu nyuma hagiye imvura ikaga hanyuma iyo rero bifite gusunga ni kigunga murumva yuko aba nk'abasari bahari cyangwa abafashe bakubwira amusubiza murumva yuko abo bantu nabo baba bavuye mu ntore baba bari barasusa ibintu bitari ibye rero nkavuga nti atanze gutunga mugari bise kirara ingene ubuzi bariye bise akabungo yise nabanya gihugu ko boho bise amasoho yindi sile gatige abo babaje kwa akabari babaje mise sa hamgari rafa rafa tera gihugu kandi mu hari rafa gira nabo biga sigara ngo ngo nabanya gihugu kandi hari hari kandi abari
Kurakoze cyane kubyumviro bya ugira umunsi mwiza aho muri mu yego urakoze cyane ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turafise undi munywanyi w'ejo rya Amerika ashimye kwa mavu amazina yiwe adatangazwa kandi n'uburenganzira bwiye wikaze ku ijwi rya Amerika munywanyi
amahoro
duga ku ijambo ya akazina kawe washimye ko tutakavuga kandi n'uburenganzira bwawe
kandi munywanyi akomeye w'ijwi rya Amerika ariko nk'uko uwo yise demokrasi yabikuze burya ubukumbiriza ijwi rya Amerika mu Burundi byoroshye kuko natwe maze kugira nk'ingaruka n'icyo magikora
bitinyo
cy'ibiri asma kana mu n'ibindi 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 yo mudabo vera ku kana ta mu rongo kusa ni nawuma nkuko nabigomba anima no n'umubiri hari gitanyiro hereza ari no ngumunya mu gitanda mugabo navuze kiri no sozera umwaka ntavugiye cy'amerika nikufuta jenu mwa ni jamilika kufatera nivu kano no kuambere nara hapu kujisho kukide kukili ya ya kekitani ilo kama kamili indi ya lime kukito kukungu unia kwara kukundu unu umosi amerika
kuri impeachment
ayimale yo nama yumurongo huko nabigomba kukukuli na nagomba kuvuga nyine kuri ibi bintu oho aho mu kizaba onya muri Amerika kuvuga demokrasi kwereka ko yasinzi onda kwibuka kuri Clinton kuntu yagenze n'ujya mudamu bita Monica Lewinsky yerekana ko mu kwanyi y'iki cya Amerika tufatera narabikurikiranye rwose ni kuvuga hariho umurundi yatelefonye avuga yuko atari hose iyo ngingiri nawe aramubwira yuko no mu Burundi iyo ngingi iyo telefoni hari yuko umukuru w'igihugu yo hari n'ibyo yo birahama batamukurikirana ariko mu bisanzwe muri Afurika ntibyokoroha mu Burundi muri Afurika ntibyokoroha kuko uwo bitamiza wiwe sinzi ko byoca bigenda nikuvuga rero mu by'ukuri kuko turakurikirana rero
hanyuma rero kuri ako kantu wari uvuze gute mbere ko ndakubaza kandi kantu
hanyuma rero amakuru yankoze ko mu mwaka ni uvuga cyane cyane kuri cya politiki ona nyine bisubise inkuru yankoze ko cyane cyane muri rusange ni abanga kucankwe waruka uyu munsi ariko bibadi n'ikemera ariko baratwara inda ku kintu nico kintu cyane cyane yagenda ashikiriza ko ibyiyumviro kuko bya politike byo byose byaka no kubivuga ku kintu ni kuvuga no ku itariki 16 z'ukwezi nko mu Kayanza nayo ndahaye indi ko ndakurikirana nyine umuntu arapfuye mbwa wowe ntiyarapfuye bya politike yarapfuye ibindi ama kuvuga nahavuye mbonye umukobwa umwe yari karitwaje umuhungu yamuteye inda umuhungu nawe atamwemera nsanga ndabona n'umukenyezi yabyaye umwana atamutamuka muri twareti rero ni kuvuga muri iki gihe n'ibintu bikomeye rwose dusa n'abari n'abifuza yuko muba mwaragize n'ikiganiro cyihariye amamo cy'igihugu ariko kubera nyene mu Burundi bitoroshye gutora abo mu bwana bibi bitorohera mu domo bw'ikindi cy'ibadwa mu Burundi komeje bado tabije na twinda nda no kubita kwamwe ndabat
reka tuzogerageza tubikorereko reka tuzogerageza mwakuza dukora ibiganiro bitandukanye byaba muri isanga canke ibindi biganiro bitandukanye kuri ico kibazo ca bigeme basami nda bakiri batonya ariko ga wavuze ko tavuga akazina kawe wavuze akantu yuko nawe wazize ijuru rya America warizize gute
yewe mu kuri zambere no no kitari kinkabitanda tudu kwedukumi arabaye batsinene mu Rwanda no kwandika kuko 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 tamenya ubundi iwe kandi ni kuvuga jewe niyo icyatse nko gutanga no kuvuga nyene cyangwa cy'indiyo y'America buja nda kugenyera hanze cyangwa cyangwa nyine mu kugundirisha naho nyene hari gihe yagindiriza mutabo nabona bizagira ibintu nisema kuti kuko abantu baba bamakurikirana iradiyo ndavuga iyo ari yo hariho n'uwigeze kumbwira ati yura iradiyo ivuga nindi hama ndamubwira ati atariko nindi gute ngo cyangwa bitarize baranumvira neza
mukomere hanyuma tunabashimira ku urugo rukundo mudukunda ni cyizere ahanini
ariko sinzi iyo umuntu nkuru ayirose ikintu uburyo yoshobora kubaronka
bitavunye ko mwibanga cane ka WhatsApp gatandukanye naka dutanga ku maradiyo ko nimero kibanga cane
dusabye mu bitanga ni kureka telefone gatoyi
bitaba yukura twandikira kuri radio yacu @gmail.com ugasaba yuko umukuru wa kino gisata yo guhamagara ko ufise amakuru ushaka gutanga ku ijuri ya America hama bakaguhamagara ukatanga
aho ibyo byo twumva bijyanye bivana uko umuntu aba afite telefone nini mukabo je ngo shaka telefone
gatoya reka ndaza kongera kuguhamagara nyuma y'ikiganiro
yego murakoze
ugira umunsi mwiza uherereye Ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
Mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa
ora you know do like that I'm too smart dada seduce me like what the hell what the hell don't do like that I'm too smart dada seduce me like what the hell what the hell Najua kupenda Nagama vumba
Ali Kiba ngo najua kupenda mu Kirundi ninka fatu ninka gute ninka ndazi gukunda akaririmbo ka Ali Kiba ni seduce me tukibaza ko aho muri ko mugira ibihe byiza nkuko natwegwe turiko turabigira ngaha tubavugisha turafise Ile de France kuri ndi murongo wa telefone Ile de France cards
Yego
uherere ga Ile de France
imperereye mu Kirundo.
Hama namakuru tuzaniye mu Kirundo canke n'ivyumviro canke n'ico uvuga ku makuru twagutangarije muri uno mwaka wose uri kurasozera kwa gatandatu aziko mura mwidagadura mukayatubwira mukatubwira ibyo tubatangariza uno musi wa gatandatu wa nyuma w'umwaka wa 2019 naco gituma twabwiye ko mushobora kugaruka no ku makuru yaranze umwaka.
Ego icambere nambere. Banje kubashimira cyane kutwigoro mukora mu kuduhamagara. Hama nk'amakuru je nabambona nk'aho merere. Mbona risa wa nyene muntu arashima. Hama imvura nayo ya mvura nayo yabaye ndasi cyane cyane kwa kagatasi. Nkaho mperereye imvura yaguye ari nyinshi cyane rwose nko kuva mu kwezi kwa 11. Mirima nyene yaratwahawe cyane rwose, hariho abantu muri make batazonimbura kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane. Ego mugabo biriko iragabanuka naho igwa si cyane rwose nko mu ntango z'agatasi.
Hariho nka za Buterere aho ni Bujumbura bo bavuze amasanamu turiko turabona rerekana yuko hagwa imvura nyinshi cyane rwose. Uno munsi mu ijoro ryakeye mwebwe byari byifashe gute aho mu Kirundo?
Ijoro ryakeye imvura yaguye mu ijoro mugabo ntiyari nyinshi cyane rwose aho yoteza impanuka nk'aho merere. Imvura yaguye ari nyinshi cyane, iyo yaguye mu minsi ihenze ibintu bagiteragira. Naho ubu iby'imvura yasigaje ubu biriko birera bimeze neza.
Urakoze Ildefonse, ugira umunsi mwiza, weekend nziza, impera nziza z'umwaka kandi wa 2020 uzokugendekere neza.
Ego namwe basi murakoze cyane rwose. Nahora nshaka yuko novugira kuri Bwada Amerike, nari narabuze ukuntu nabigenza. None murakoze cyane.
Ni ubwa mbere. Urumva ko tuguhaye agakado keza k'impera z'umwaka.
Asha ndakengurutse cyane rwose, Imana ibahezagire n'ukuri.
Turakira imigisha kandi muri 2020 twifuza ko tutazosubira kukura mu biganiro byacu bitandukanye.
Ego mugize neza.
Urakoze cyane.
Ego.
Ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu na makuru avugwa hiwanyu haba muri politique mu by'umutekano mu by'ubutunzi mu by'ibidukikije ibisata byose. Muragira kandi nico muvuze ku yatandukanye twabatangarije muri nondwi ako kwari wa gatandatu wa nyuma twanabahaye no ruhusha kugaruka ku makuru atandukanye twagiye turabatangariza ayo mwagiye murumva muri no mwaka turiko turasozera. Turafise Meli ku yundi murongo wa telefone. Meli, uherereye
ndi Muyinga.
Muyinga,
ego naturi
duga ku ijambo.
Dema tarashikirije. Nakeye ni kujya nk'ino imvura kabisa abantu batumereye nabi cyane kwa buri munsi.
Sabe?
Ni mirimo cyane rwose. Kugira ngo tuzaba twimbura ubu imvura ni itumereye nabi kabisa.
Ni ukwihangana.
Urumva igwa buri munsi nyatari nyine urumva tatwihangana ariko ni byiza kuko ibikenewe kuko ibica byinshi igasiza nyine n'ibindi.
Nino munsi yarayiragwa?
Uno munsi kaguye nkiri mu ijoro karahise mu kanya. Imirima nimeze neza ko tuzimbura ubu neza kabisa. Amagasigarava nawe ariyo makuru mwashikirije gituma Burundi butitaba inkunzi nka butitaba inama zera mu Rwanda n'ubundi mu Rwanda gituma batajya batitabira batitabira inama iri mu Rwanda. Ahantu sinahatahuye neza
bavuga ico gihe nibaza kuri kuravuga kunama iheruka kubera mu Rwanda hanyuma u Burundi ntibwitabira iyo nama
ego
urumva ngira ngo basesangwe baravuga ko ari cuka kitari triza gatsi Rwanda n'u Burundi
ama nagenda bashimire cyane kuno mitaho onagihugu mukadwa akanye ne ushyizivyumvira byacu bige nazo twatoherere yo tubashimira cyane kabisa murakora n'ibyo rwose
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ego ego dusabe imbabazi abakunzi bacu mwige guca Rwanda kwa amatelefone yanyu barambiye muhinga bw'ivyuma ko ariko baragerageza ariko ntacemo cyane turakomeza dukurondera kugira ngo ntiduhijambe igihugu kime gusa mugacara se naye hike kurindi murongo wa telefone mukurindira ko ibihinga bw'ivyuma bukemura urwa ikibazo cha telefone mu Rwanda Eric Kaz
ego murakoze
uherereye
je telefone mu gisagara cha Bujumbura
tuga kwijambo ku makuru tuzaniye cyane kuvyumvira
ego ikamere nanga nshaka kwanza kubashimira uje mutwitwara rita trafiki kibazo ariko imbere yuko ndoga kwijamba ariko nshaka gusaba nibyiza yuko mugerageza amakaraba ikibazo gihari hagati yanyu na leta y'u Burundi kugira ngo mugasubira mu kimitasi hagati ya leta y'u Burundi kubera ko turaba batatubumbirira kugira turonka makuru urumva bidusaba ama smartphone iko tukatirisha cyane n'ibindi byinshi cyangwa tukaraba ku mapaji yanyu ya Facebook n'ahandi hatandukanye urumva umunyagihugu muto muto urumva ntafite akisi ku mainformasiyo yanyu ego niraza icyo mwabyumvise mutogerageza murati amaduza kwijambo
abo vyegangira ngo bazokomeza baraba uko bigenda mu kurindira 2020 reka tubitega amaso Eric
ego tubaziga ko demire business rabone arangiye tushobora kubumva
uti rero ikindi
nashaka kutuba kwijambo mu bisazo nagiye numva abantu benshi bagaruka ku bintu bya byimbura donc changement climatique iki mu Burundi gusa nagerageje kuraba mu kano karere ka East Africa mu bisazo nka kose umwaka premier bora siheta mugabo rero tugerageje kuraba twashaka gusaba amareta agerageza arabe uburyo kibashobora gukorera kwa kino kintu kuko nta jenga tayoro na ibyo kwa menaje amateritwari n'ibindi nagize nka tamu ishure donc ikibazo turakibona aho kiba turabona no kurecho telego nyinshi ariko kubera tabuje amareta sanga sise ugasanga n'ubundi nta kibina cyo bifasha yero cyo gaje kuri abantu dutakara cha Bujumbura ahantu bagishitse si ahantu kiri urabona gerageje kuraba ngaha ahindura yaho za Bujumbura rirare biragoye uburyo kirashobora kurwanya imyuzure irangaha mu gisagara kubera ko urabona kubera ko abantu benshi hari abantu benshi mu gihugu bacagiye ntaraga nyine ku maderisa ugasanga barahononye baraharimye amazi mu kwihagarika akaza ari menshi cyane imvura iguye ugasanga no mu gisagara ugasa neza ni hariti yabirize neza
muri make ugasaba ko haba itunganywa gushasha ingene inyubako zimeze ngaho mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane ahegereye imisozi ihanamye ico gisagara
yego
urakoze
ibiti bega abantu babahaje kwa cyane peri sa prima bakabimura
ugira umunsi mwiza Eric
ariko sinari bwarangiza nashaka kugaruka ku bijyanye na politiki
usongura kuko twakira abandi
ego tukerageje kuraba turegeze ibyo cy'amatora turabona ibintu biri kuberavugwa hagati ya na diaspora cyangwa se umubano hagati y'indi gihugu bagiye bagaruka kenshi ku Rwanda n'u Burundi yo kumenga biraterana cyangwa se ugasanga hariho ama televiziyo akorera ku marine cyangwa se ibinyamakuru kanaka bigumumenga bishaka guteranya hagati bino bihugu bibiri bigatanga disinfos information twashaka yuko brema tubana neza ko byahoze kuko nibaza yuko Burundi n'u Rwanda hakarurero n'igihugu kimwe tuvuga ururimi rumwe imigenzo yenda gusa ariko ugasanga ariyo esano papa kubera ko ari politisiye yasaba yuko tubane neza triperiade ntuzaye ya defos de formation hagati yacu ugasanga ari kudahuza hagati yacu
urakoze ugira umunsi mwiza
Ni
ko nawe murakoze mwaka mwiza 2020. Ego, turase na Gerard kuri ndi murongo wa telefone Gerard Ikadze.
murakoze cyane.
Aga telefone ku Rwanda ndumva gakemutse uherereye
mere ikigari mu Rwanda
nduga kwijamba
nihuse nyine izi ry'Amerika mu mwaka mwabanye natwe cyane mu makuru atandukanye yaba politike ubutabera imibereho myiza ni ukuri abanyamakuru bayo ndabashima cyane kuko barakoze bagiye bayatugezaho uko bikwiye cyane cyane nk'aho mba ndi hano muri kaminuza dukunda kwishyira ijwi rya Amerika cyane kubera ko hari amakuru usanga nk'andi maradiyo atabasha kutugezaho ugasanga ijwi rya Amerika rikora uko rishoboye cyane tukayabona rikabasha no kujya rikinjira cyane amakuru akabasha kugeraho uko bikwiye inaha rero i Kigali ni imvura imaze iminsi gake cyane nk'igihe cya Noheli yasenye amazu urebye bamwe barimuka usanga bamwe bagerageje kwirwanaho abanini baracyashakisha mbega ukabona bamwe bacyagorwa muri na misi harabona herereje nyine itagendetse neza cyane ku buryo bya na n'ubona bakiguye n'ubuzima cyane pe
urakoze
mfite nyine nk'icyifuzo ku ijwi rya Amerika umwaka utaha mwatangirana udushya noneho ni ukuvuga ngo ku isaha ya nimugoroba iminota 30 twumva idahagije niba mukonye n'iminota 30 bikaba nk'isaha ukaba mutugeze amakuru cyane cyane iminota 30 ya mbere tukawumva amakuru yo mu karere cyane 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 mu kibanda ku Rwanda n'u Burundi bizadushimisha.
Aho uri kuvuga ku mugoroba sangapi?
Na saa moya n'igice.
Ubundi uraziye ko 12 duse amakuru.
Nabyo ndabizi.
Urashaka yuko tuza turibanda cyane kuri ku Burundi mu gihe cy'isaha n'u Rwanda igihe cy'isaha imwe n'iminota 30.
Irasaha ya saa moya n'iminota 30 mukibanda ku masaha mukibanda ku makuru avugwa mu karere cyane ko mukibanda ku Rwanda n'u Burundi.
Icyumviro cawe sinzi ko bizogenda reka nzogishukiriza abategetsi ba kino gisata. Ariko ubundi turanacishamo amakuru y'u Burundi n'u Rwanda muri ico muri ayo makuru.
Nubwo ngaye nk'umwanya ubafata twa twikeneye kumenya byinshi ugasanga dusiganye amasiko kandi nuko ngo uyu munsi cyo nubwo ngo inkunyo yoranye mutangira n'andi mashyashya. Tukumva ko nyine bidahagire turabakurikira hano cyane muri kaminuza ya Christian University cyane abigitangaza amakuru.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Yego rawe Diane y'umunsi.
Tose na Abdul ku yindi murongo wa telefone. Abdul ikazi.
Mama ndabumva Diane nini naza. Umwaka mushya.
Umwaka mushasha turiko turawitegurira. Hageze.
Amina. Sasa nyine amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Saif ndi mu Rwanda mu karere ka Gasabo murenge wa Rusororo.
Na makuru tuzanye gabdu canke n'ivyumviro
najyango mbanze nange nshimira radio y'u Amerika nkuko nkunda kubigenza kuko muri abantu b'indashyikirwa mubasha kutugeraho tutagera. Mu Rwanda nyine nta yandi makuru mashyashya ari guhitinga ni imvura y'ejo bundi yaguye ku ijoro rya Noheli. Imvura araguye yangiza imyaka imiceri mu gishanga irarengerwa hari naho nabashije kugera amazi yari yafunze umuhanda kwambutsa abantu bakagomba abasore bakagomba gushoka muri ayo mazi bakabambutsa babatwaye mu mugongo.
Aho hari ryari gabdu
iriya mvura yaguye mu ijoro rya Noheli? Ahangaho nibwo umwuzure waje ufunga umuhanda abasore nibo bajyaga muri ayo mazi bakagomba kwambutsa abantu babatwaye mu mugongo. Nawe na yandi mu Rwanda ni amahoro nta gikuba cyacitse umutekano ni wose. Mbe urebye ibindi ni bisanzwe abona yuko abanyarwanda bari kwitegura gusoza umwaka no gutangira undi mu mahoro. Biane naribagirwa umbwirire umunyamakuru Thomas Kamirindi. Tinyamune kurakumbuwe cyane.
Ndaza kumubarira. Ntuhora umwumva none.
Bonera. Ah, nago naherukaga kumwumva umuvandimwe n'ishuti yanjye ahubwo twari twaraburanye.
Uzomwumvirize kuwa mbere muri Isanga iwanyu mu ntara niwazoba ibiremesheje byose.
Ah, kuwa mbere no mu kiganiro cy'imiziki kuwa gatandatu.
Yego.
Neka nongeye nshimire staff ya radio y'abanyamakuru ijwi rya Amerika kuko murinda shikirwa ewana muzahorane amata mu matama yombi.
Turagushimiye, reka Imana izoku ikumvire ntitubishire kuri kumvire.
Nabo tuba dufatanyije kubakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi, nabo bose Imana ibahe umugisha kandi mwifurije umwaka mushya muhire.
Urakoze, ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza na wewe Abdul.
Ego Diane.
Ego. Butera Isabella, uri kuri twumva wari washatse ko tuguhamagara, urumva ko nta bafasoni benshi dufisiye tubaronse biratujyohera. Aga telefone kawe turakagerageje gaca kayavamo. Kawe uri kuri twumva gasubizemmo hama tuguhamagara utubwire ibyo washaka kutubarira. Tose Corneille ku yundi murongo wa telefone. Corneille ikadze.
Ego murakoze.
Uherereye he?
Neza, ndi mu Burundi mu ntara Rutana.
Rutana. Abanyarutana mwaduhoye iki ku ijwi ry'Amerika?
Oya ubwo mwebwe mutuvugisha na gake
mutanga nimero kangahe? Na nimero urumva turagerageza nivyo, kandi tunasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika ariho twandike bavuga ati naratanze sindahamagwa, ukaba waratanze nimero ntituguhamagare utubabarire. Turonka ama nimero menshi cyane gose, ama nimero hari gihe adashekigwa, hari gihe tubahamagara ntimuzifate, hari gihe tubahamagara ntizicemwo. Umva ko atari twebwe iki gikuru no kuba mudufise ku mutima.
Ego no musi nuko tandi tubaratuna barose. None munezerero kumva yuko namwe mutwiyumvira ko ariko baza ko bukebuke dotera bikambi tukamenyera tukadatura ganira kenshi no murutana mutwumva tubatwumvira n'abandi.
Ariko urazi burya ga Corneille hariho akantu koroha gusumba kuri Facebook iyo murungitse iyo mutubifye ikiganiro kiriko kiraba. Twatwumva ko muri kumwe natwe muzoze murabipa kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Uriya mufasane turi kumwe muhinga bw'ivyuma Fatuma Limaskarala aca bibona ubwo nyene agacafati telefone akabahamagara.
Ego
awusawa. Hama makuru rero.
Amakuru mu Rutana ni sawa cyuko twatozera umwaka wa 2019. Ni umwaka wabayemo byinshi, umwaka afite ubwayo uko mu Burundi ndetse n'abanyabarundi benshi bari kabiye kwiyo. Mu Rutana rero natwe twaritaje aho kamukaseni. Turandikwa mbere turabona uko imwara tari zabaye neza yandikwa rigenda neza. Icyo rero twiteze mu mwaka uza nuko twiteze ko amatora azogenda neza mu ntara ya Rutana. Abanyagihugu basanzwe ndetse n'abandi bamenyeshamakuru n'abandi tukajya hamwe tukaganira ataburyarya tugategura amatora meza ndetse tugatora n'abarongozi bizabushitse bashiraho dushikara ku iterambere nyaryo rirama iterambere rizoduha kubaho neza gusumba uko twabaye mu myaka igihe irarangira.
Hanyuma muriteguriye none ayo matora?
Ego cyane, ego cyane.
Hari abariko barahunguka ngaho mu Rutana ga Corneille?
Ego, mu minsi iheze hari abahungutse bava mu makambi ya Nduta ndetse na za Nyarwusu.
Hariho amashami atandukanye arimo nka COSOM, uzi ko ari ishami rikurikiranira hagufi iby'amatora. Bavuze yuko basimpungenge yuko abarundi bagera ku 70,000 batahutse batazoshobora gutora kuko batiyandikishije. Ayo makenga mu Rutana arahari. Haicho sepi Rutana ariyo umurugu utegura amatora ku rwego rw'intara bariko barakora kugira ngo abo bariko barahunguka bazoshobore gutora.
Ego kuyagenekezo rya 9 Kigarama gushika ingwa ya 12 baratumye ko abantu batabasha kajyo mu mwaka wa referendum mwaka wahera ko boja kwiyandikisha. Aho nagenda cyo ku biro byandikwa narabonye benshi baragiye kwiyandikisha kandi benshi muri bo barabahungutse batabasha kajyo atari mu gihugu cyo gihe. Rero iyo gerezo ryaraheze urabona yuko naho boba basigaye ni bake ni bake mugabo
ugira umunsi mwiza ngira ngo bizokemuka ugira umunsi mwiza Corneille Murutana muzobandanye mubana natwe
yego namwe
murakoze cyane Novance uraza kuba uruwanyuma twakiriye uherereye he Novance Novance turi kumwe Novance turamubuze ku murongo wa telefone turasigaranye imisanga cuno munsi akaziki gatonya hama duce dusezerana
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better.
Jiji America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda akaririmbo ni lose control ka Medi hamwe na Deben mu gihugu cy'u Rwanda nshuti bakunzi mwarakoze kubana natwe mu biganiro bitandukanye muri sanga ya gatandatu kuko niyo ya gatandatu ya nyuma no wa gatandatu wa nyuma mumvise kino kiganiro ejo muzocumva no kwambere mucumva ariko kwa gatandatu n'icya nyuma uno mwaka wa 2019 hari ya gatandatu mwabanye na Jewe Diane nahazuye muri kino kiganiro muri sanga izina ryanje ndabashimiriye ku byo mwakoze ku makuru mwatanze kuri byinsi mwagize n'abagenzi banjire kandi abavuge nabo nyene mwarakoze kubana nabo muzobandanye gucyo mu 2020 ni nayo muri isanga nyuma jewe ndabashikirije muri uno mwaka wa 2019 ndabifurize kuranirwa mu byo murimo byose tuzongera mu bindi biganiro bitandukanye byo mwakuza Fatuma Limasi Kalala warakoze twabanya Katari ga Kenya wakoze nuno munsi engineer John nawe nyene wakoze Diane nahazwe mwari kumwe kuri mikro turongeregeye cisa 12 mu makuru yandi ngiye kubaronderera ndabasigiye kano karirimbo lose control ka Medi na Deben ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio indwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kugiremesha ikiganiro mu